gira uba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko buga ya maradio tuyanyangwa abantu bumvirize ko ibyo twabura twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero iranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure tushaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tukifatanye mu nda
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika isa 12 z'umugoroba
Mwiriwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba sangwe ikaze mu kiganiro cacu ari cyo canyu kugira aho bawaho cyo kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 8/0 umwaka w'2020 ikiganiro kibaganira ku buzima bw'impunzi aho ziri hose
Girahuba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe
uyu munsi rero tuja gukubitira mu gihugu cy'u Rwanda aho bita imuhanga aho hari umwe mu mpunzi z'abarundi bariyo yashoboye kwiyungunganya akorora utunyoni dutanga amagi adasanzwe ashobora no gukiza ingwara zitari zike aho twashika aho imuhanga aho asanzwe aba hari gihe cy'isaha 9 z'umuhingamo akaba aba munsi y'isoko rya imuhanga aho benshi bita kuri le plateau tugezeyo aho yororera twasanze inyoni ziteye igomwe zirenga kwijana mbere zimwe zikaba zari zarataye amagi Guillaume Manirambona niryo zina ry'uwo mworozi akaba ari umugabo w'imyaka nka 37 yubatse afise n'abana babiri aratubwira uko icyumviro cyo korora inyoni icaje akatumenyesha ko mbere afite n'izindi inyoni asanzwe yororera aho nyine mu gihugu cy'u Rwanda aho bita ku Gisenyi
cyumviro cyaje ndiko ndiyo bigire n'ishobora kuno muri neri ikintu gituma diabete yiwe igabanuka akayibana neza afite ibyo niho ndiko ndarondera ndagabana ndo muri internet nabonye yuko izi nyoni zitwa kaye zitwa kaye kugitunga nyirazo biri mu mubiri bijanye n'ubu n'igihe umuntu yabayeho zihora aho bigatuma umubiri ukora kumera neza n'izi ndwara zikomeye nka diabete hypertension gute n'ibindi byinshi bitandukanye nka marage zifasha zikabikemura rero nshya rero ndazironderaho ziba ziri kugendera zikora muri Tanzania ndazorora Nazoroye bwa mbere ndiko ndagerageza ndamuhaye amagi mbona nyine ibyo bibazo biragabanuka birasa n'ibihoze hama rero nshabananya ndazorora uko nyine ikiyumviro cyacu uko nyine ndazorora kugira ngo ndabure ko ashobora kugira neza
ubu ukaba ugeze ku nyoni zingana gute
maze korora izo nyene harageze igihe mbona yuko abantu bakenera amagi ndayatanga ndabona rero ndiyumvira ko ashobora kugira mu business ndi hano mu Rwanda ndazorora mfise hano turiko turavugana hari inyoni 180 ku Gisenyi naho hariho nka 120 mfise rero n'ibyuma birangira amagi bikayabiragura bishobora kwakira amagi 1000 ni ukuvuga ubu ndiko ndashobora kuronka inyoni zose nshaka kazigeraho kubera ubu birahagaze neza
nayo ku kibazo icyo kubona uburyo bwo kuzorora ngo nibyo bisaba uburyo bigitangura ariko ngo kumva ushaka gufasha abantu mu kubaha amagi yazo nico cambere kigiwe ingufu zo kuzorora haradusigurira nakamaro kamagi yizo nyoni
bimwe kibazo umuntu wese yibaza ariko kuzorora bisaba ubwambere kumva yuko ushobora kugira ikintu ufasha abantu bafite ikibazo nicyo cyambere niho na business zose zishingiye iyo wabonye yuko hari ikintu gifasha ikibazo ukanahitamo ukaraba n'igeno gikora kuri icyo kibazo birakunda kubyoza amafaranga rero zino nyoni ni nyoni ziragwa amafaranga menshi yego bwa mbere n'ibikoresho byo kugira ngo bishobore kuzitunga kuzubakira no kuzibona kuzigaburira birafasha amafaranga ariko byanatanguye kuri zike ngero ndazizuza ndaziduza ubungeze ku minota kuri 600 kandi ndashobora gutunga izo mfise zose
mvuze yuko amagi y'izinyoni ari ingirakamaro mbega hari abantu bo bamaze kumenya iby'izinyoni hano mu gihugu cy'u Rwanda abarundi cyangwa abanyarwanda
hariho ibyo nasomye kuri internet n'abantu bagize ama publication de recherche scientifique bakabivugaho ariko ndafise n'amatemoignage abantu bayageza bayakoresheje mu bintu bitandukanye hari abantu bayakoresheje ku mvo zitatu ya mbere nuko ari amagi meza adafise ingaruka ku buzima ingingo ya kabiri nuko ari amagi adafise intungamubiri zituma utashobora kurwara izi ndwara zituma imirire mibi imirire mibi mvamvuze abajya bariye ibintu byinshi cyangwa abantu bafise ibintu bituzuye mu mubiri umurizi z'inyoni ziratunganya umubiri ugasubira ukamera neza kubera intungamubiri zirimo hariho rero n'abandi bayagura bamaze kurwara kugira ngo indwara zabo zorohe abo rero bose twama tuvugana barambwira ko babaho neza kandi bibika bya hari ikintu kinini mu buzima ndamaze imyaka 2 n'igice ndazorora hari abantu bavuga yuko baravye ko bangana n'imyaka barimo bakagombye kuba bategerejwe ko bagwaye diabete cyangwa hypertension barambwira yuko chaque fois bagiye kwipimisha kugira controle basanga bameze neza hariho n'abari babifise bambwiye ko ibipimo byabo byasubiriye kujara normal
Yome aratubwira kandi uko ayo magi hizo nyoni bayafata akavuga ko mbere hariho n'abayafata ibipimo by'ingwara by'igisukari bikagabanuka
ariho bayafata ku bihe bitandukanye iyo wagwaye nka bo baba bafise ingwara z'ikronike zaje mu gihe cy'ubuzima cyangwa bavukanye bisaba yuko umuntu afata amagi 5 mu mezi 2 bona amezi sameza biri n'isi 47 exactement biratuma ibipimo bisubira hariho nk'izidakira nka diabete sino kugira ngo urayajya ngo irakira yego ariko ibipimo birashira kuba normal nabajya abantu bari batanguye kubatera insuline kunda ameshinge arakubwira yuko nyine byaheza ibipimo byasubiye kuba normal
mbega uravye aho watanguriye naho ugeze ubu nk'impunzi z'inyoni izo bazi ishobora gutuma ushobora kwisununura mu buzima bwawe bwa misi yose
je personnellement ndavye uko zintunze nuko ndazibana nazo sicyo cyonyine nkora n'ikimwe segondera ko kirazana amafaranga meza z'inyoni zijya amabintu bikenye magarama 20 n'ikintu kidaciro k'amafaranga 30 ariko irigi ndarigurisha hagati y'amajana 200 n'amajana 300 rero harimo amakazi y'inyungu iri hagati y'ijana 70 n'amajana 70 hari abantu bazikugize b'abarundi bari hano bahaye 50 arigenda zimuha ataranaronka n'amafaranga yo kuyishyura zikamuha ayo magi 40 dufate kuri kicuro gito cyo hasi cyo ku 200 arose amagi 40 ku munsi biramuha 8 ku munsi za famiye ariyo basanga adafite afite amafamiye manini usanga bakoresha nk'ibihumbi nka 3 ku munsi byatukabiriye nk'igihumbi kimwe ku munsi ugasanga yasigaranye ibihumbi 3 yegeranye nabyo akazobyishyura inzu donc ikibazo cyo kubaho hano akaba atari ikibazo kivuga ngo arahanganye yego hari ibibazo bindi usanga akeneye nko kwivuza kurungika abana ku ishuri ariko ibyo kuvuga ngo ndajya njyane ni ikibazo birahera nyine ukabona yuko kitakiri ikibazo bo ikintu gihangira mpangane nacyo ni kurembera abakiriya benshi n'ibikoresho ndiko ndabyegeranya mu dufaranga nagiye ndaronka naracyoye kubika ndagura ibikoresho bishobora gutuma ndakigiza ndaronka ahantu ushobora gukorera mu mushinga ndifuza yuko nshika kunyoni nk'10,000 bishobora gutuma mva mu rwego rwo kubintu biciriritse ariko nkajya muri rwego iri hejuru ushobora no gufasha n'abandi bantu bashobora kugira ikibazo runaka aka aka kindi kandi l'experience y'ubuzima n'imirire n'imyerereje biologie bikoko ndategekanye no gukora yindi mishinga y'ubuzima y'ubworozi ariko zo finance amafaranga zo nakuye muri buno muri no mushinga w'ukorera z'umuntu amen
umwe mu basanzwe bakoresha ayo magi arashima akamaro abafitiye bakavuga ko bamwe mbere bayaha n'abana
ngene namenye magi yakaye narinje kuramutsa mugenzi wanje amasanga atunze kaye aransigurira amagi yayo akamara afitiye abana n'abantu bakuze cyane cyane nk'abadutse indwara zimwezi ngendano amaze kurenzigurira nanje naragiye ndabisoma kuri internet ndabona yuko ayo magi afite akamaro ku bana no ku bantu bakuze rero je rero nafashe ingingo yo kuyagaburira abana kuko nasanze ari indi ndwara nyinshi kandi narabibonye ku bana bahora bagwara baje kwa muganga kenshi byaragabanutse
Etienne Nibarutwa aserukira impunzi aho imuhanga arashima uko impunzi muri rusange idashoboye kwingunganya ariko agasaba kandi ko bofatwa mu mugongo kugira ngo imigambi ya bamwe mu mpunzi itere imbere akavuga ko nko kuborora inkoko ivyo kujya avyazo byabuze
haha kuno byingunganya abanyagihugu b'impunzi bafise ukuntu benshi bingunganya barabye nk'ubworozi cyangwa se indi mishinga yo kubafasha nka za Maison Shalom iyo bahaye nk'amadeni kugira ngo ejo nabo bakore bameze gukora bamaze kunguka bagaheza abandi bagenzi babo nicyo gituma rero kenshi usanga bakira nk'uduproje tubafasha kugira ngo bisunanure barondere ukuntu boronka amorasiyo cyangwa baraba ukuntu babaho n'umuryango abana bazi kumuntu umuntu itunze ibibondo kenshi usanga abakeneye hakenye utuntu twinshi cyane niyo mpamvu rero benshi bimuganyemo muri uwo mugambi kugira ngo barabe ukuntu bokorora ariko ubu twabonye ko bitoroshye benshi basigaye n'abari ko n'abahomba kubera ingezi z'inkoko nyinshi byava mu Uganda ariko ushobora ko Uganda butameze neza ko bakibagirasa nahugaye batakironka ibice by'inkoko niyo mpamvu benshi basigaye bazigurisha ariko rero nibaza yuko umwanya wose ushobora kugenda neza n'abarundi bari ngaha turageza kugira sensibilisation kugira ngo barabe ukuntu nabo bukwiteza imbere ariko nk'ibyerekeye ubucuruzi bamwe bacuruza bafise agataye bagacuruza nko mu isoko n'abandi usanga nta bushobozi bafise turasaba kandi abaterankunga yuko dufasha nk'impunzi muhanga kugira ngo abantu biyingunganye bakore imishinga ni myinshi ariko mbabwiye bataronse abantu babafata mugongo ndabigoye ku byerekeye ziya nkuko babyita ko ari dukware tujya dukure dufite akamaro kanini cyane kandi urabona n'amagi yarazimbye iyo rimwe rigeze hafi ma ndetse nka 300 urumva ntabwo byoroshe n'amagi meza cyane afite akamaro mu mubiri w'umuntu ariko amatwi nsumira guhe ko ku bana bayajya cyangwa ku bantu bakuze bayajya ayo morete cyangwa meditetse mu mazi yonyine ituma umuntu yatibagira cyane mu mutwe
abagenzi Nunga hadu sozereye kiganiro cacu girahuba ubahwe co kuri uyu wa gatatu dushimiye mwebwe mwese mwafasha umwanya wo kutwumviriza Bella Gloria Kinore akaba ari je na kibashikirije mfashijwe na Jospin Duimana yareka atuma ano majwi abashikira isango rindi ni ku munsi wa gatatu uza
girahuba ubahwe
Hariho amaradiyo abantu babatanguye kumva kwa jamaradiyo yugawe bace batangura kubona bati kuvuno munsi rero ko buga ya maradiyo kugira ntango abantu bumvirize ko nibyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero kiranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure kishaka tutwica
girahuba ubahwe
Girahuba ubahwe ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi. Tubanye neza.
Uko twahunze dufatanye mu nda none muzi niko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo ya gatatu ku bisacu 11 n'igice. Gushikisa 12 z'umugoroba.